muna maimute kano kumusu wakabili ndwi heze ya rirongo wena vizoza kaheme buramatari minara ya chivitoke nyo havugiwe kukigoyi kiliko kili wonekeza mumitumbi mwine yonayo ihele mumakomini ya Rugombo na Uganda ili mukiaya tionara ili muuraru uko vushirugure ngeruguburundi habu mwure nisirme mnyamabanga mwishikila mubiro kwa mustaneli wakomine Rugombo ya shukirijo kwa raba maze guhungi nzara kumitumbi mwine igizio komine
Kumbo kukuzuwa kwa te kamuti ya haya Tulimo hariho imitumba Izu kajeluwa kukuzuwa Kumitumba rukana ya andele na rukana ya kari Ndo zifika ama janaviri Nachu zimaze kuhonga Kami wachie mungu ya kuti mwari Kaya niko ndo kawani naro Wakabai kumu mwako mwine kwa mwendeo
Ekanumu makomini ya Uganda ihanuruwiwe na Rugombo harawamaze guhungi nzara na umunya mabanga mnishikira mubiro kwa mustaneri hata abitigiri ya tanze muri yo nama yabere kumugwa mukuru w'intara kugira bajeje intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo cy'inzara amaze guhabwa ibyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira
uyu mwaka twarahuye n'ikibazo muri iki gice cy'umukiyaya amasezo yose yo kurimaga nabi ariko icyo cyitwa uko abantu bashobora gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa kwa kugura hamwe ubwo rero sabe aje jumwa kurusha hinda ama kugumvishe murage bato bafite hanyuma mu bizane turaje twakora twese tugiye hamwe ngo tubashe gufashanya
Inyuma y'amasaha 72 buramatari ntara ya Cibitoke yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bari kubarahunga na cane cane kubera inzara mu kiganiro ku bamenyesha makuru yatangiye indi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere
gusa abagende ni babandi niba bagiye gushinga rongo muri Kongo nabandi rero bagira nko itamakanaki umugabo akaguma mu rugo ha mugore akaja nabara akagenda akazunguruka akaja muri ankambi rimwe abarundi bace batabaraza kugira ngo babatekerere nta bantu bariko arahunga nkuko nyabagero abyerekana ku mbuga nk'ukana bumenye ko yicuje kuko arahunga cyane cyane muri Uganda na Rugombo
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mu irima ry'imeshi heze ariko 21 nabo nyene bagahunga
twararimye tubure imvura tegeze aho tugajwe n'ikiza cy'inzara bavuga ko amafaranga ntazukura amafaranga bazaza guca mu bigo bya hari baragenda
indarira turembeje kuko nta mvura twarose no mwaka ndetse ayinye byose byarumva umwe wabaye imfagusa abantu babaye nabi beshi ariko baragendanye bafite kubagenda baragiye nyene kugira baragiye abana babo buba
reka nta mwimbo nta mvura yaguye muri Rusika abandi baguma nyine bagibigira muri ko kurondera ubuzima nabyo nanga n'umvugira nga mukanya ndagenda da sindi bwicwe n'inzara
amatoza bakunze ibi bya Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko abenshi bari ko bahunga inzara bari ku ntonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi butegekanya mu irima gice turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahekitari 64 niya zorimwamwo ibitegwa mbumbarugo ku rwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe mu tujye mu mwaka uheze hari harimwe amahekitari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deogwide Rurema ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijejwe uburimyi mu ntara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze